Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya wa makuru tugiye kubagezaho muri uyu mwanya. Ingingo z'ingenzi: Minisitiri w'Ingabo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Lloyd Austin arimo arasura ibihugu bitandukanye muri Afurika harimo na Kenya.
The United States is proud to partner with you and the African Union forces.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika yishimiye gufatanya namwe n'ingabo z'umuryango wa Afurika mu gushyigikira igihugu gituranye cya Somalia. Ubufatanye bwacu kandi ni ingenzi mu guhangana n'ibindi bibazo byinshi byugarije ibihugu byacu byombi.
Ministre w'Ingabo wa Amerika Lloyd Austin. Ethiopia, Sudan na Misiri ejo ku cyumweru barangije ibiganiro by'iminsi itatu ya Addis Ababa ku byerekeye urugomero ku ruzi rwa Nile. Aya makuru n'andi ni mu kanya, ntimujye kure. Amakuru ku Ijwi rya Amerika tuhere kwavugwa hirya no hino ku isi. Ejo ku cyumweru Ethiopia, Sudan na Misiri barangije ibiganiro by'iminsi itatu ya Addis Ababa ku byerekeye urugomero rukomeye rw'uruzi rwa Nile batavugaho rumwe, nta masezerano bagezeho. Fidel niyo ngabo turi kumwe hano mu studio.
Urakoze Geoffrey. Seleshi Bekele yari ayoboye abajejwe ibiganiro ku ruhande rwa leta ya Ethiopia yatangaje ko igihugu ciwe n'ibihugu vya Sudani na Misiri vya hanahanye ivyumviro vyubaka ku bibazo bikomeye bitandukanye. Yavuze ko ivyo bihugu vyemeye kubandanya ibiganiro. Umushikiranganji ajejwe amazi mu gihugu ca Misiri yaragirije Ethiopia ko igwanya ukumvikana uko ariko kwose. Yatangaje ko amasezerano yarakenewe mu ntumbero yo gukingira inyungu z'igihugu ciwe ku bijanye n'amazi y'uruzi Nil hamwe n'inyungu z'igihugu muri rusangi. Ibiganiro ku ruzi Nil bimaze imyaka itari mike biba hagati ya Ethiopia, Sudani na Misiri. Byasubiye kubandanya mu kwezi k'8 k'uyu mwaka, inyuma ko bimaze igihe kitari gito vyarahagaze. Ethiopia na Misiri bifise icizere ko amasezerano azoshobora gupfundikwa mu kwezi kw'11 k'uyu mwaka. Ntango zo ku kwezi, umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed yaratangaje ko inshuro ya nyuma yo kuzuza amazi mu rugomero ku ruzi Nil yaherahejwe. N'umunsi kwa mbere umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Ethiopia yatangaje ko impungenge za Misiri na Sudani zumvikana. Yamara yavuze ko inyungu z'igihugu ciwe ku ruzi Nil zitegerezwa gukingirwa.
Abategetsi mu Burusiya kuri uyu wa mbere batangaje ko uburyo bwo kurwanya abanzi b'igihugu cyabo bwakuyeho utudege tutagira abadereva twa drone hejuru y'intare ebyiri zo mu Burusiya, inyanja yirabura n'ikigobe cya Crimea. Icyo gihugu kigaruriye na none. Fidel Niyongabo.
Nibyo. Ukraine abategetsi b'u Burusiya nkuko ubivuze bagiriza icyo gihugu cha Ukraine ko cakoze ivyo bitero. Yamaraki ikavuga ko utwo tudege twose tutagira abadereva twa drone u Burusiya bwashoboye ku zisambura bukoresheje uburyo bwabwo bwo kwivuna umwasi. Umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi w'u Burusiya akaba yavuze ko bashoboye gusambura utwo tudege tubiri hejuru y'intara ya Kursk, utundi tubiri hejuru y'intara ya Bryansk. Izo ntara zose zikaba zihana urubibe na Ukraine.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mudusangiye no kuri Y3 radio yacu voa.com. Mukurikire aya makuru ko turimo tuyabagezaho kuri Facebook, YouTube na X. Mudusanga kuri VOA radio yacu mu kanya na makuru y'ibihe bigari byo muri Afurika. Ministri w'Ingabo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Lloyd Austin harimo arasura ibihugu bitandukanye byo muri Afurika birimo Kenya. Ibiganiro bye biribanda ku mutekano no kurwanya iterabwoba. Diane Nininazwe.
imbere yo kuje Nairobi muri Kenya uno munsi kuwa mbere umushikiranganje ajeje kwivuna abansi muri Amerika yagendeye Djibouti ashimira abasirikare ba Amerika bari mu ikambi hitwa Lemonnier iri muri ico gihugu ku ruhara yavuze ko ari ntangere bagize mu guhungisha abadiplomate batandukanye ba Amerika babavana muri Sudani mu kwezi kwa kane umushikiranganje wo kwivuna abansi muri Amerika yashimiye kandi abategetsi ba Djibouti kuba bacumbikiye iyo kambi nini y'abasirikare ba Amerika ku mugabane wa Afrika yongeye ashima ico yise imikorere myiza iri hagati y'ico gihugu na Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika yishimiye gufatanya namwe n'ingabo z'umuryango wa Afrika mu gushyigikira igihugu gituranye cya Somalia. Ubufatanye bwacu kandi ni ingenzi mu guhangana n'ibindi bibazo byinshi byugarije ibihugu byacu byombi.
Umushikiranganje ajeje kwivuna abansi wa Amerika Austin yahuye kandi na president wa Somalia Hassan Sheikh Mohamed amubwira ko Amerika ishima aho ingabo z'igihugu ciwe zigejeje zirwanya umurwi w'iterabwoba wa Al-Shabaab. Ahariko umushikiranganje Austin agabisha ko atawo kwijajara kuko kubwiwe Al-Shabaab igifise inguvu zo gukwirakwira mu bihugu yavuze ko bikijegajega mu vy'uburongozi. Amerika igabishije kwa hakiri impinga yo gutuza umurwi w'iterabwoba wa Al-Shabaab mu gihe Somalia iheruka gusaba akanama ka ONU kajeje umutekano kuba karabangiriye ku ngingo yo gutahukana abasirikare bagera ku 300,000 mu bagiye kugarukana amahoro muri ico gihugu. President wa Burundi Evariste Ndayishimiye mu ijambo yavugiye mu nama ya ONU igira 78 mu ndwi iheze nawe nyene yagabishije ko inteko z'umuryango umwe bwa Afrika zikaramuka zita ahukanywe ibintu bishobora kuyangara.
Mu gihe ingabo z'umwe bwa Afrika ATMIS ziriko zitegura kuvayo mu mezi ari imbere inyuma y'ibikorwa by'iteka nagomba nteze ubutwari no kwitanga kwaranze izo ngabo harimo iz'Abarundi nagira mvune akagoha amafungu ku ngaruka mbi zo gusozera ubwo butumwa gihutihuti kuko bishobora guha karyo imirwi y'iterabwoba ko kwibyukiranya no gukomera kurusha.
Mu kiganiro umushikiranganje wo kwivuna abansi muri Amerika Austin yagiranye n'amenyeshamakuru i Nairobi muri Kenya mu rugendo arimwo yatangaje kandi ko Amerika igiye gusuzuma nimba ari ngombwa ko igumiza abasirikare bayo muri Niger canke atari ngombwa. Umushikiranganje wo kwivuna abansi muri Amerika abivuze inyuma yaho ejo kwa Mungu Ubufaransa butangarije ko buhagaritse amasezerano ya gisirikare bwari bufitanye na Niger bukongera bukavana ambassadeur wabwo muri ico gihugu. Umushikiranganje Austin yagize ati nivyo tuzokwamana ntaryo dushira imbere inyungu zishingiye ku migenderanire myiza hagati y'ibihugu ariko kandi tuzobandanya kurimbura ingingo zose zizaje zishira imbere imigambi yacu yaba ya kidiplomasiya canke ijanye n'umutekano. Ahamukamya ko Amerika muri Niger ihafise abasirikare bagera ku 100,000 bagiye guhangana n'imigwi y'iterabwoba.
Radio Ijwi rya Amerika barunde baba muri Maroc barokotse umutingito w'isi uherutse kuba ntibazawibagirwa. Mugenzi wacu Oriane Itangishaka yabibajije Dr. Dieudonné Hakizimana umuganga w'umurundi ukora mu bitaro bikuru bya Centre Hospitalier Universitaire Mohamed V mu mujyi wa Marrakech.
Abarundi basanzwe bari muri Maroc na cyane cyane batuye mu karere kasinzi kaje n'iso kiza ariko ka Marrakech ari nako ntumbereyemo bavuga nk'ibo kuri bamwe harabayeho guhababuka ku buryo bw'uko igorana kugira ngo biyakire ko benshi mu buzima bwabo ntari bwigere babona ibintu nk'ibyabaye. Ego bavuga nti ku mutima ntabwo baremye ntabwo bameze neza mugabe Imana yarakinze kuri kaminuza y'Abarundi bakomeretse cyane abashyizwe n'ingaruka mbi zihambaye cyane ku buryo bw'ibintu no ku bw'umubiri wasanga n'ubyashikiye ari akantu gatoya.
Hanyuma ku bijanye na leta leta yoyo irikisaba iki abanyagihugu muri kino gihe irikifasha iki cyane cyane ku banyagihugu babo cyangwa abanyamahanga leta irikibafasha iki muri make?
Tabona yuko haribu spigoro twinshi kwa leta no mugaje mu kumenyesha ababo kuko abana kera kiza kinje bigicangura kandi hari abo gusanga bakari mu mihana yabo hari abo gusanga bari mu minsi mikuru kuri kesho identification leta nitabu koranez abantu barashobora kumenya ababo cya kabiri nuko ku kijyanye no kurondera abari munsi y'ibikomoka leta naho nyene irikirabikora n'ingufu nyinshi uburyo bw'uko nubwo nubu kurondera ku kirandaranya bivanye n'abavuga yuko batarabona ababo leta biraboneka ko igice kinini cy'ababuze ababo yamaze kucegeranya yarahitamo nyinshi akiza biraboneka ko yamaze kubegeranya ubwira gatatu navuga ahantu leta irikira ashyira ingufu ni ku bijyanye n'ubuvuzi ku bakomeretse baravugwa ku buntu bagahabwa imiti yose ubufasha bukwiye abo bishobotse ko basubirana ubuzima barabusubirana kandi ku rugero ruhagije tubugira kane ni ukubwira bene ku bijyanye n'ibintu byononekanye mu rundi rugamaraino leta nikirashyiraho uburyo bwo gusubira kubakira abagomorewe izabo nikirashyiraho uburyo bwo gusubiza pendaminism bijyanye n'amafaranga bakabaha amafaranga baguze abacikiye ibyabo byononekaye izo rero ikigira kuri bose nko kuvuza n'abanyamahanga bagize ku kibazo cy'inkozeye uburyo kuri iyo nyamugizima nta buryo basabwa mu bitaro ntandukariho utwigoro nta kuremereza abantu na kumwe kuhari na bigaba basanzwe bafite ibikomere
ku banyagihugu nabo haba ariko abanyamahanga n'abanyagihugu b'icyo gihugu ku bijyanye n'agace mu k'ubumwe kugwana ko mu biribonekeza birabandanye kwibonekeza muri ibi bihe bitoroshe
ego birabandanya kwibonekeza ku buryo bw'uko bamwe barafashanya hagati yabo abamarokin abanyagihugu bo muri maroke barafashanya n'abantu bakundana cyane nuvuga nti utabararonka haryama kuko urumva nubwo leta igira izihe tara biratwara umwanya birafata akanya muri aka kanya rero bataba barasubizwa mu byabo abanyagihugu bazabafashanya hagati yabo utaronka icyo afungura nje ndabona bagenzi be bamuhaye ibyo afungura haba no mu bitaro aho nari nsanzwe niho nakorera barazana ibifungurwa bakabagaburira bose abagwaza n'abagwayi umuntu akagenda muri botike yiwe agatora ibintu akazanira bagenzi we baba bariko baherekeje abakomerekeje nicyo cyaha baba bakomeretse bari ngaho ku musego bakagira nabo bashikako abandi nabo bafashanya mu kuca gufasha mu kurondera ababo
Dr. Dieudonné nk'umuntu yagiye muri icyo gihugu kunonosora ibijyanye n'ihitanwa ry'umuntu igituma umuntu yitaba Imana icyo gikorwa muri iki gihe cyo bacoroshe ko twumva ko inyubako zaguye ku bantu bigoye cyane kumenya abari bo cyifashe gute icyo gikorwa nk'umuganga
icyo gikorwa ni igikorwa kidasanzwe ni igikorwa kitoroshe kuko abantu baba bapfuye muri rusange bagapfira rimwe bagapfa baguwe ko n'ibintu ugasanga n'ibibaranga bimwe bimwe byafutitse ariko nk'umuhinga naho kigoye kirashoboka ni igikorwa gishoboka kuko hariho uburyo dukoresha amapurense digitale turakoresha amapurense genetike inyuma y'uko umuntu aba aza avuga y'uko kanaka ari uwiwe yamaze gucikana yazanywe n'abantu bariko baragerageza gukora abantu mu bihomoka ntitucyo duhura ngo yego n'uwawe kuko uwo muntu ashobora kumuvuga bivanye n'ukuntu umuntu ataba ameze neza mu mutima bivanye n'iki kiza akamuvuga ko ari uwiwe atari uwiwe akaza abandi bamukene bavuga ko ari uwiwe mu nyuma muri icyo gihe kuko haba ndetse investigation scientifique zikuvuga yuko uwo muntu koko ari uwiwe izo investigation zikaza ziyongera kuri bya bindi umuntu avuga ati yari yambaye uku yari ameze uku yari umukobwa yari umuhungu izo investigation zikaza zikonfirma koko uwo muntu tukamumuha kugira ngo aje kumubika amurikane iteka
banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 2 5 5 4 1 1 kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya Amerika ni radio yanyu
itsinda ry'ibihugu 20 bya mbere bikize ku isi G20 riherutse kwinjiza umuryango w'ubumwe bwa Afrika bityo riba ribaye G21 abahanga mu bya politiki na diplomasi babibonamo ikimenyetso cyerekana ko Afrika irimo kugira uruhare rukomeye mu bibazo bireba isi ugenzi wacu Fidel Niyongabo harariganiraho na Professor Prosper Niyoboke wigisha iby'ubukungu muri kaminuza y'u Burundi
mu byukuri muraje neza yuko twebwe mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu novuga ko igitoro ari kimwe mu bintu byankenego cyane rwose dukenera kugira dushobore gukora no kuvuga rero mumbajije ukuntu twakiriye ingingo yo kukiduza murabyumva ko tutayakiriye neza kuko bica biheza bikagira ingaruka nyinshi 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 cyane ku bijyanye n'ubuzima n'imibereho mbere n'akazi ka minsi yose muri ibi bisata byacu byo gutwara abantu n'ibintu
ku bwanyu mwibaza ko iyo ngingo byaba byatumwe n'iki
mu by'ukuri umuntu agerageje kugaruka inyuma nka twebwe mu kazi ka minsi yose mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu ni ukuvuga ko ngaha mu gihugu cyacu haraci igihe kitari gito novuga ikiringo kirenga umwaka ata bitoro bikwiye biboneka ku isoko aho mbere mu minsi yaheze nko mu bitoro byo mu bwoko bwa essence abasanzwe bakoresha bafite imidugu ikoresha ibyo bitoro novuga ko nyinshi yari yarahagaze yamaze ikiringo kinini cyane no kuvuga rero yuko haraciye ikiringo kitari gito mbere kinarenga umwaka na kure bitoro bitaboneka neza mu gihugu kuba rero abahejeje bagasubira bakabiduza baheruka kubiduza mu kwezi kw'indwi ni ikimenyetso cyerekana yuko icyo kidandazwa kumbure gishobora kuba hariho ibibazo bituma kitaboneka neza ngaha mu gihugu no kuvuga rero ko twebwe nk'abasanzwe bakora umwuga kusanzwe na cyane cyane ko mu bijyanye no kuduza igiciro cy'ibitoro bataduhamagara ngo batubaze twebwe dusaba gusa ko icyo kidandazwa cyoboneka kugira akazi kacu kabandanye kagenda neza
reka tuze ku mirongo ya telefone dutse William Banda uratwumva
ndabumva neza
uduhamagara urihe Banda
yano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika
ufite ikibazo ubaza umutumire Charles Ntirampeba cyangwa icyumviro
ntabwo ari ikibazo mfite ahubwo ni igitekerezo nagomba gutanga kubera ko ikibazo cy'igito mu Burundi ntabwo ari ikibazo cy'uyu munsi ni ikibazo kimaze igihe kinini cyane ubwo rero tukibaza tuti kubera iki igito mu Burundi kibura kandi ibihugu bikikije Burundi igito kimo kiboneka igitoro cya bari bamaze igihe gito cyane bakidugije ariko n'ubundi nubwo banakizamuye ntabwo kigeze kiboneka ku isoko kuburyo buri muturage cyangwa se buri murundi abona igitoro kuburyo buhagije n'ubundi wasangaga abantu batonda imirongo ijoro ryose ikibazo rero twibaza nk'abarundi ese ko leta tuzi kuko ari leta nkozi leta mbyeyi kandi abantu twa twibwa dukomeye uti igitoro ntibakitronse ahubwo bakazamura ibiciro amahezo yacu nayahe ngira ngo mwumvise ko n'abatwara abantu ziya modoka zitwara abantu nabo bazamuye ibiciro ni ukuvuga ko n'ibiribwa cyangwa se ibintu by'ibanze ku buzima bw'umuntu birahita bizamuka mwumvise ko n'amazi ubwayo yabuze ni ukuvuga ko imodoka zagomba kuyavoma ziyatwa amakarita atarimo nabwo ntabwo zikiyavomye nacyo ni ikibazo ubwo twebwe tukaba tuti none amaherezo ya leta nkozi leta mbyeyi ni ayahe murakoze
ndabashimiye yari William Banda dufite na Audace Mugisha uratwumva
neza
urihe
ndega muri Kenya
ifite ikibazo icyumviro
mfise ikibazo n'icyumviro
mubishikirize
ugiye kuraba ibitoro ahantu hose haba ngaha Tanzania haba ngaha muri Kenya ibitoro byaraduze byarazimbye ariko ikibazo wone zimba biboneka kwenye nchwe tusawa ngao gitoro vyo zimba aliko kikaboneka ata munu yiriga ato ndo murongo ngo alindiri gitoro kizimbe aliko kiboneka mai kukimazo cha maazi usawa uhanga kuko zabona watura gibari yongere mugisagara kanda wano wakene ukote shama dunibenshi kosawa nyakuwa wa ajejwe izi amazi amatara ena mutavuzo vya matara maravura tukasawa yuko kuzitenga aliza mwivu vyo amrakoto chane
ndabashimia chane yari odas mugishi mutumire Kata. Kuri ibyo bibazo ni vizi umviro vya William Banda na odas mugisha bahuriye kuvuga ko igitoro naho chozimba mugaba kiboneka ko byoba mitende nka William Banda ariko aravuga ko mu bihugu bibanyi by'u Burundi igitoro kitigera kibura naho ibiciro byo babiri hejuru mubivuga kuri ibyo byiyumviro byabo bantu babiri baduhamagaye
mu byukuri igitoro novuga ko ari kimwe mu bidandazwa bigize ubuzima bw'igihugu natwebwe niko tubibona kuko ugiye kuraba nk'ubu ingaruka ziba igihe ibitoro biba bidahari wovuga ko uzigereranije nuko byoboneka bizinze byopfuma biboneka bizinze ubu ndabahaye nk'akarorero abadandaza benshi basanzwe bakorera muri ubudandazwa bwo gutwara abantu n'ibintu kubera ikena ry'ibitoro nababwiye ko ikiringo kirenga umwaka tutagira ibitoro mu gihugu bihagije byatumye benshi badashobora kuriha amadeni bari bafitiye amabanki bituma benshi basubira inyuma mu kuvuga ingaruka ni nyinshi impapuro zisabwa kugira ngo abantu babandanye bakora umwuga leta yoyo yabandanyije yegeranya amafaranga kandi abantu batariko barakora ni ukuvuga yuko abamama bari bafite amadeni amabanki banki yakomeje guharura kandi abantu batariko barakora ni ukuvuga ni byinshi ingaruka ni nyinshi rero cyobura ariko hanyuma kibonetse igiciro kikaduga byokumvikana gusumbya uko cyoba kidahari nk'ubu ikibazo gica kihaba ni uko igiciro cyo kwiyunguruza mbere no kuruza ibintu ngaha gishingwa na leta bakisunga gusa yuko ibiciro by'ibitoro bigeze ko mugabo mu by'ukuri igitoro kiduze haduga ibintu byinshi haduga ibiriya byuma bisubirira ibindi haduga impapuro zisabwa muri leta kugira ngo abantu bakore haduga amapine haduga amavuta haduga ibintu byinshi bigaca bituma rero abasanzwe bakorera muri iki gisata mu gihe leta iba yashinze igiciro yisunze gusa ikintu kimwe igitoro kandi ibindi byose byankenerwa byose byaduje muri icyo gihe biraheza bigateza intambamyi nk'ubu no bahakarorero nk'abasanzwe bakora ibyo kunguruza abantu bahurikiye mu majansi ariyo amasosiyete atwara abantu benshi usanga bakorera mu mazu y'abantu basanzwe kubera ko leta nta nyubako zabugenewe zihari aho usanga mu bindi bihugu hari iby'amagare hoteli cyangwa hariho ibituro by'amabisi byubatswe na leta abantu bagaheza bakamenya ukuntu babikoreramo aha iwacu usanga abantu bakorera mu mazu y'abantu abo nabo baraduza ibiciro uko bishakiye ku munsi ku munsi ni ukuvuga rero ko mu gihe leta ishinze igiciro cyo kunguruza abantu kunguruza ibintu yari ikwiye no gufata ikagenda ishingira ibiciro abo bantu bose bafise aho bahuriye n'igisata cyo gutwara abantu n'ibintu izo nizo ngaruka zihari nayo ubundi igitoro kibonetse kikagura menshi hagashinga igiciro kijyanye n'ibyo bintu byose mejeje kudondagura twebwe twibaza ko mu gisata iwacu nta ntambamyi n'imwe twogira
mwavuze ko hamaze igihe kirekire igihe kitari gito ibyo bitoro bitaboneka ku bwanyu byari byatumwe n'iki
mu by'ukuri ntabwo dushobora kumenya neza ibibera mu gisata kijyanye n'ibitoro kuko nababwiye ko ivyo ntidutumirwa mu gihe cyo kuduza ibitoro twiyumvira ko ari ibintu by'ubuhinga kumbure bikorerwa mu bushyiranganji bw'amasoko ntanga nguvu nta na rimwe bigera badutumira twebwe twaguma turi ku mirongo bavuga ngo ejo kiraza utuje abantu bakadusaranganya mu mwanya muto tukaba turaheze ariko iki gusa kiboneka kandi twemanga nuko hararenze ikiringo kirenga umwaka dufite ikibazo kijyanye n'ibitoro na cyane cyane nka twebwe turi mu gisata cyo kunguruza abantu n'ibintu
murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Patrice Mono uratwumva Patrice
ego
uhamagaye he Patrice
mperereye muri Zambia
ubise ikibazo ubaza icyumviro
nefite ikibazo bishinga kibiri nashaka kubaza umutumire maro cyane umutumire nakubanda abaze mbe bigenda gute ubyo gusanga hari igihugu kimwe bihugu bitatu usanga bihana imbibe ugasanga icyo gihugu cyoco nikishoboye kuzana igitoro mu bindi bihugu bihana imbibe bifite igitoro byaba biva kuki ikindi kibazo bigenda gute kugira igitoro kiduge buri mwanya ata minsi yaciye ugasanga ibiciro byaduze ku rugero ruvuga ko ruteye ubwoba cyane ata n'iminsi yaciye bigenda gute nireko zanje bari murakoze kubusanzwe ibintu bijanye n'igitoro no vuga arabaza patisi ati bigenda gute kugira ngo igitoro kibure mu Burundi mu gihe mu bihugu bibanye hoho ico gitoro gihari deni baza ko ibyo kumbure naho nasanzwe fisha mubanga muri leta ariko ibivama babisiguye ko ibitoro bigurwa mu mafaranga mva makungu muri ico gihe rero nibaze yuko leta yarabifashe mu minwe umukuru w'igihugu yaravuze ko bagiye kubikurikirana kandi hariho impinduka zabaye na twebwe turabona ko ubu ibitoro bitanguye kuboneka ikibazo ngira ni uko gusa iboneka igiciro kikaduga ariko twebwe aho twari tugeze tugira tuti igiciro cyo duga mugabo ibitoro bikaboneka kugira imirimo ibashe kubandanya ikorwa neza ibyo rero byo mu bindi bihugu bibanye nta kintu kinini hano bivuga ko ariko gusa icyata leta cyo nuko ibitoro muri ibyo bihugu bibanyo kumbura ibyabandanije biboneka atangorane ibyo rero nibaza ko akumbura abasanzwe babikoramo ku munsi ku munsi botanga inyishu neza itomoye ku kibazo kigira kabiri avuga kubera iki biduze cyane ngira kumbure ni mu ntumbero yo kugira bishobore kubandanya biboneka kuko ikiboneka cyocyo twese twokwemanga nuko igiciro cy'igitoro ugereranije no muri ibyo bihugu ariko aravuga bibanye mu Burundi ariho igiciro cy'igitoro kiri hasi kuko n'ubu naho igitoro cyaduze usanga kiri hasi ugereranyije n'ibyo bihugu bibanye burya n'amakamyo menshi imodoka nyinshi ziza ngaha zizanye ibidandazwa zica zishaka gusubira inyuma z'inyo igitoro ngaha kuko niho kigura make nibaza ko kumbure leta yoba isahiriza kugira bitworohere kuko ugiye kugereranya ukaraba iritiro y'ibitoro ngaha kujya mu Rwanda iritiro ya essence cyangwa ngaha mu Burundi ugaca ushira muri echange urabona ko usanga bobo bari nko mu 5000 birenga no kuvuga rero yuko kuduga ngira kumbure badugije kugira icyo kidandazwa kibandanye kiboneka kuko ikiboneka cyocyo nuko ingorane izo zitari zibuze kuko tumaze ikingo kitari gito tutagira ibitoro bikwiye
murakoze
mu gihugu
ku murongo wa telefone turafise na nigitanga Simon uratwumva
yego ndabumva neza
uhamagara bihe Simon
ndi mu Rwanda mu majyepfo y'igihugu
ikibazo icyumviro
murakoze rero nkuko watangiye bibaza ngo ese kuba igitoro cyaba kiri kuzamuka cyangwa kikabura burundu ingaruka nizo ariko ingaruka ziba ari nyinshi cyane ziba ari nyinshi uhereye ku bacuruzi bajyaga bakoresha nk'abarangura bitwaza amamodoka biragorana kubona ama esanse abaturage nabo icyo baguraga n'ibyo bahaha bibageraho bihenze cyane nta nubwo biri mu Burundi gusa ibyo bintu ahubwo biri hose gusa itandukaniro ryo mu Rwanda wenda n'ahandi nuko wenda aho nubwo igitoro kimenya kuzamuka kiboneka kizinze ariko nta kibazo kikaboneka rero nk'ikintu ngira ngo nibura mbaze umutumirwe se ko byakunze kumvikana ari inkuru nigeze kumva yaciye hano ku ijwi rya Amerika nigeze kumva ivuga ko mu Burundi hari black market yagurishaga igitoro mu buryo nyine butazwi wenda bakarangura ariko byaje gusanga ko nyine hari abayigurishaga mu buryo butemewe bakaze bakayigurisha ku giciro kiri hejuru cyangwa se ugasanga harimo bamwe mu bayobozi bari bakomeye mu Burundi icyo gihe narabyumvise bari bayifite ariko bakayigurisha mu buryo nyine buri black kuri black market black market iri mu buryo butemewe nyine ari amasoko abatemewe nko kuyigurisha mu utagendeye ku biciro bya leta kuba hari abayobozi babiri m'icyo gihe ubu ngubu ntibatekereza ko n'ubundi cyaba ari cyo kibazo kikirimo kuba hari abakifatamo inyungu zabo bwite bo bakayigurisha mu buryo butemewe
umunywanyi w'ijwi ry'Amerika ntiyitanga Simon ntabwo dushoboye kumva ikisubizo Prosper Professor Prosper niyobokire wigisha mu by'ubukungu muri kaminuza ya Burundi amuha muri icyo kiganiro muri sanga hano ku ijwi ry'Amerika mugenzi wacu Fidel niyo ngabo yagiranye nawe mbibutse ko mushobora kugisanga kuri WeChat Radio yacu viewe.com mukagikurikira icyose mbere yuko dutandukana mbanze mbabwire amwe mu makuru twabagejejeho twababwiye yuko ministre w'ingabo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Lloyd Austin arimo asura ibihugu bitandukanye muri Afurika birimo na Kenya ibiganiro bye bikaba byibanda ku mutekano no kurwanya iterabwoba twabwiye kandi ko ejo ku cyumweru Ethiopia, Sudan na Misiri barangije ibiganiro by'iminsi itatu ya Addis Ababa ku byerekeye urugomero rukomeye rw'uruzi Nil batavugaho rumwe Nshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba naha tuyasoreje mbaranikire gukomeza gukurikira ibindi biganiro by'umwihariko andi mukanya saa moya n'igice kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma mukomeza kugira ibihe byiza.